Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'isato kaburungu radio yacu VOA kaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kuvugana n'umwe mu rwaruka rw'Abarundi ku kibazo nkora mutima gihanze urwaruka rwaba urwarangije amashuri kaminuza canke urutayarangije nkuko bizwi mu Burundi heka no mu bihugu byinshi byo ku isi turetse nko muri Leta Zunze Amerika ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rwaruka carabaye ingora abahizi mutumire wacu rero mu kiganiro cyo munsi yarangije kaminuza mu Burundi mu mwaka w'2018 kuva icyo gihe nta kazi kaboneka yigeze aronka naho atahengeshanya gusaba ahantu yose hose akumvise. Lionel Ndayizeye aherutse kwitangurira umugambi nk'umugwiza tunga kuko avuga ko yategeye intambamyi zamutuma adashobora kwizigirwa n'amabanki ngo amuhe ingurane. Muri iki kiganiro rero aratubwira bimwe mu bintu yatahuye hamwe n'ibintu yategerejwe gukora kugira ngo ubwenge yarahuye muri kaminuza Université Lumière du Burundi ya mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura bube ingira kamaro. Ndayizeye araheza rero agire icyo yunganiye urwaruka ruri mu bibazo yahoramwo kugira ngo narwo nyene rwisuganye rutangure imigambi yo kwiteza imbere aho kwama ruzera inze hamwe n'ubuzi butangwa na leta butaboneka. Twatumiye kandi Professeur Lionel Lemesha, Executive Director and Global Consultant afise ubumenyi mu bijanye na entrepreneuriat, ubumenyi mu kwishingira imitahe, gutanguza ibikorwa byo kugwiza itunga. Remesha yigisha muri kaminuza Alliant International University naho ni muri gisagara cya San Diego muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Naheza nawe nyene rero agira icyo avuze ku kibazo cy'ubushomeri gihanze urwaruka yongere atubwire n'icyo urwaruka rwokora mu kugabanya ikiringo cy'ubushomeri. Reka rero ndabahe ikaze mwese uko muri babiri mwese ndabona ko mwitwa ba Lionel. Ikaze mwese. Uraho Lionel. Ndayizeye.
Yego, namahoro tukishimana. Yego.
Professeur Lionel Lemesha namwe mura.
Yego, cyane Frederic.
Mwamaze kuvyuka. Mwamaze kuvyuka aho muri California. Tukanye turaba.
Yego, twamaze kuvyuka. Yego, ubu ni saa moya muri Toronto.
Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Reka dutangure rero kuri Lionel Ndayizeye. Atubwire ukuntu yashoboye kwiyungunganya muri iki gihe araheze imyaka itari mike ubuzi baraburonka ariko budashemeye kandi mu utamaramwo igihe kirekire ikintu cyaborohereje ikintu cyatumye mushobora kuronka akazi eka mukaba mutanguje ibikorwa muri ko muratubwira muri iki gihe ni nk'ibi ibintu mwakoze n'ibi ubundi rwaruka bwomenya.
nuko umuntu abivuga nuko umuntu abikora buriya nimuvuga ko ari ikibazo gihanze muvuga isi kubera mu bihugu ibyo aribyo byose kuronka akazi biba bigoye rero hari ibyo kugerageza guhimiriza urwaruka bavuga ngo tukihangira imirimo nubwo biba bigoye mugabo ukiva mu ishuri kubera utavuga itera ingene imeze urakoresha uburyo bwo ari bwo bwose umuntu akoresha bwo kujya kuza wumvise akazi ahantu ahantu hacyo ntihariya ukajya kuza mugabo rero uko ibi byahindutse ntibyamabyereye uyica nkuriya kubera hari igihe umuntu buriya umuntu avuye ku ishuri hariho ibintu byinshi asabwa kugira ashobore kugira agire icyo bita no kwita integration professionnelle iyo rero iyo integration professionnelle uno munsi hariho amashyirahamwe amwe amwe abikora kugira ashobore gufasha abandi abanyeshuri baguye muri za kaminuza bashobore kubafasha kuko baba badafite byinshi bashobora kubafasha juste kugira ashobore kugira iyo integration professionnelle rero ufite ukuntu ubona ubuzi bwabuze ngahaca reka mfatire ku gihugu cy'uburundi tuba tuzi ubuzi bwarabuze umuntu ashagira iyo entrepreneuria nyine juste kuba ashobora kwiteza imbere ntibyaba byoroshe ahura n'ibintu byinshi ahura n'amastake menshi kugira iyo entrepreneuria ikunde kuko cyane cyane mu Burundi ego navuga yuko utari kuraraba ukwiye ariko neza opportunity zitahari mugabo zirahari mugabo nuko abantu benshi nabo baba batwitangiye imbere atapfuri baba bafite kudashobora kukubwira ati mbega wewe kugira ushobore gushika aha hantu ugeze ko mbona wewe byakunze byagenze gutya bakoresha terime akubwira ngo no gukora cyane mugabo ntashobora kukubwira icyo wategereza gukora
Lionel muravuze ego irakunda muravuze obstacle intambamye mwahuye nazo murasha kuducira ku mayange
ego intambamye tuvura nazo ngaha icambere na mbere nuko tugugwaruka muri twebwe nta kuri dufise rero buriya ikintu cyo cyose wakora kitarimo ukuri usanga ibintu byose bitari ko biragenda nta cyizere badufise ko abo bateye imbere bashitse kure nta cyizere badufise ko amabanki nta cyizere icyo kimwe n'iyi burayi iwanyu za amerika iwanyu iyo za amerika iwanyu ibyo twumva nta jonsi ndashikaye muve ibyo twumva turumva yuko hariho kubera leta ifise uko ingene ishera abanyagihugu ikabivuga ati abanyagihugu dufise naba ukidepurasa wowe ukavuga ati nakayidepurashije muri no vile muri no eta bakakumenya tuvuge ngaha mu Burundi kiba nkuzikinzi Bujumbura nkaca nkamuri Muyinga nta muntu numwe amenya ko ndi Muyinga rero nacyo bituma uca usanga amabanki nta cyizere afite hariho ubuhemu rutwara turafite ibintu dukoresha by'amafo pake kugira dushobore kuronka amafaranga mu mabanki ugasanga amabanki arabidekuze mu nyuma ugasanga bataye mu mpimba ufite imanda zikaba aribyo nyinshi zizana mu masentare rero novuga yuko icambere na mbere tuvuge kugwaruka muri twebwe tugomba gutunga n'ingoga na n'ingoga tuyakoze tukagomba kwakira n'ingoga ugasanga rero niyo obstacle ikituma yononera nawe muntu afite umugambi ugasanga nuko yaba finanse ugasanga nuko muntu afite umutima wo kufinanse ariko agati mbega buri muntu hamwe no finanse umugambi wiwe amafaranga yakoresha ugasanga turabuze naho dukura twebwe itara ry'umuntu ashobora kutumurikira ati buriya ingo jewe nshobora gukwereka kuko aha mu Burundi hari igihe usanga mbembe n'abaturuta bateye imbere nabo nyine bakora amanyanga bakora ibintu bitameze neza bigatuma tura naho dushobora kurahura kubera natwe dushobora gushika ku rugero tuba tugomba kwitoza gushikako
hari n'ikindi kibazo muvuga ko gutegura umugambi ukawutegura neza ukawandika neza bishobora gufasha nk'amabanki kuguha ingurane murasha kutubwira ukuntu mwabigejeje
ego umugambi icambere na mbere novuga yuko reka adari kuvuga umugambi kuko imigambi abayifite ni benshi abayitegura ikanka ni benshi reka manze mvuge kuri personalite y'umuntu eske wowe ugomba gutegura umugambi ukawutwara muri banki kanaka ukawutwara mu ishyirahamwe kanaka ryo guhereza ubufasha shitegurashe gufinansa ni giki wabereetse igitsibaereetse n'igice wababwiye kugira ashobore kutwemera yuko ashobora kuwufinansa ikintu kuvuga nubwo tukibaza amafaranga nubwo tugomba gushira imigambi nubwo tugomba ko bafinansi imigambi yacu turi bande personalite y'iwacu ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa miliyoni ijana ubuntu bwacu n'ubwahe bwo gufinansa 50 million nicyo kintu cya mbere nakwereka ko tugomba kugira he reka tumanze twiyereke ubuntu twe dufite rero buriya twebwe natwe imigambi myinshi kandi dufite imigambi myinshi uhora wumva ibiganiro nyakubahwa umukuru w'igihugu ahora akoresha akavuga ati bakavuga jyewe ndafite imigambi n'iyi mugabo ugasanga aya mafaranga ahantu ariko araja ntihariko haraboneka hariho amafaranga aratanzwe mugabo ntiwerekanye ko mbere yakoze
reka ijambo profesor Lionela Remesha umuhinga cyane cyane mu byerekeye ubutunzi no kugwizitunga entrepreneuriat arafise yumvirije zimwe mu ntambamyi mwagize mu gutanguza ibikorwa byanyu eka no mu kuronka akazi n'ibintu bamenyereye yamayabonye ahantu hose Professor Lionela Remesha ikintu mwubwira nka Lionela ndayizeye mu iki gihe mwumvise ibyamushikiye ni nk'ibi
ego cyo kibazo n'ikiza cyane kumwe n'ibintu bimeze cyane cyane ibi akazi kataboneka ari kenshi si Burundi gusa mu bihugu byinshi iyo ntambamye yarahabaye iriko irahaba ariko cyane cyane duhereye nko ku rwego rwa Afurika ho rwego rwa Afurika igitigiri cy'abanyagihugu caraduze cyane kandi kizo no muri kazoza urabona ko kizoduga gusumbye igitigiri cy'abanyagihugu no kuvuga yuko cyane cyane urunganwe ni igitigiri cy'urunganwe ni runini cyane kandi ruguma rwiyongera cyane rwose ku buryo ubuzi buhari mu bihugu byinshi ntibukwiye nicyo gituma ubu bahimiriza abantu barondera akazi cyangwa biyungunganya kungana nabone bashobora kugira imigambi yabo yo kudandaza nabo bagatanga akazi urumva no guhindura kumwe n'abantu biyumvira kuko kera umuntu yarahereza amashuri hanyuma akaja kurondera akazi ari muri leta ari muri prive ariko ubu ariho rero no guhimiriza ko akazi si kenshi cyane ariko no guhimiriza abantu kugerageza kwiyoorganiza agatangura kugira
ibintu nk'ibintu rero byo babisabwa kugira ngo umuntu atanguze umugambi n'ibintu uvuye nko mu ishuri muri kaminuza utabuzi ibintu umuntu yo kwisunga kugira ngo atanguze ibikorwa byiwe kugira itunga cyane kwikorera byo bankibihe Professor Lionela Remesha
ego me icyo ni cyo cyiza kuko n'inyigisho zitangwa mu mashuri n'izaba zitarahinduka zirakwiye guhinduka agatangura kuza barigisha abanyeshuri n'ukungene bashobora kwiyungunganya mu gihe ariho nk'abashaka kurondera akazi ariko ariho n'abashaka kwikorera utwabo ukwikorera akazi k'umuntu nuko umuntu araraba ikintu akunda hari igihe ushobora no kudandaza ikintu kiza hariho nk'umuntu ashobora kuba yarize iby'ubudandaji cyangwa yarize ibindi ariko ugasanga hari nk'umwuga afisemo ingabirano ariko nk'abantu bafite ingabirano mu bintu tuvuge nko kubaza bafite ingabirano mu bintu byo gufotora kugira amavideo ibintu by'indimo ibintu izindi ngabirano ushobora gusanga atanaronse no mu ishuri icyo kintu rero cyiza ni uko izo ngabirano urazikorera ko ubonye yuko hariho ikintu ubona ko ushobora kugurusha abandi urashobora kukigurisha aho rero nicyo ukorera ko ugatangura kugira ukabirde ukubaka umugambi wawe nka business model ukavuga ukuje ni kombona ikintu nshobora gutanga ice nicyo nshobora kunyinjiriza none uno dandaza ko arihe nobasanga he cyane abo dushobora kuja hamwe tukagira uyu mugambi ni bande nobakura he aho rero niko umuntu atangura kwitegura kuko nk'ibyo yavuze byo kuja mu mabanki hari igihe bigora ubwiye uri wenyine ariko mugiye muri benshi mwagiye hamwe mwageze ishyirahamwe biriorohera amabanki guha amafaranga ishyirahamwe kuruta umuntu umwumwe yagiye adafise
cyagwateriza ivyimbiro vyiza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Tala Natanaela muraho turi kumwe na nibaza ko turi kumwe muri iki gihe iyo telefone yo yagiye turi kumwe na Irambona JP muraho Irambona muratwumva
sabwe
muri he ga Irambona
Karosi mu Burundi.
Muje ahantu atari induru kugira ngo mushore kubaza ikibazo neza tucumve hanyuma babayishye. Ndabona Irambona kire ahantu hari induru reka tuhe ijambo Elise Mbonigaba muraho.
Amahoro cyane.
Muraho murakomeye.
Trawe.
Muri hehe?
Ndi mu Burundi ahantu bita Ubuhigi Karusi.
Ni byiza cyane rwose reka rero muje mutuge ku ijambo ikibazo cyangwa icyumviro turi kumwe n'abatumire babiri.
Mu bisanzwe.
Yego.
Ndabaza uwo muhinga.
Yego.
Professor.
Yego.
Iyo umuntu afise ubumenyi si ngombwa ngo ubumenyi bwiwe buberereze kuko hariho ibisabwa kugira ubumenyi bwiwe buje mu ngiro urashe kuba nk'akaro numvise yafatiye ku byo kudandaza urashe kuba ufise ubumenyi bwo kudandaza ariko ukabura umutahe nubwo mwoja muri ya makoperative banki nishobora kubagura na ta atangwa ati mutanje rero mwice gihe cyari gorana ko kubera byangwa ati atagumishura kuronka sinzaho icyo dufashe
ego medica atra icyo kibazo turagiha professeur Lionel Lemeshari ko reka na Lionel ndaize atangura tubwira ingene byamugendeye ikibazo cy'umutahe kugira uwo nk'umutahe byakugendeye gute mwatubwiye ko mwamaze igihe kirekire mugerageza kuronka umutahe kugira muronke byagenze gute
kugira umutahe uboneke nk'uko yahejeje kukibaza kuri umutahe uboneke ntibyoroshe numvise na profesore ngaho yavuze yuko ushobora navuze yuko ushobora kuja hamwe n'abantu batanu cumi ndabo nokwibaza yuko aha mu Burundi ni kibazo mbere novuga yuko imanza nyinshi ihari muri make ntare n'ibyo zirimo z'abantu bagiye hamwe bagakurikiza amafaranga mu nyuma bakayiba urumva yuko kwa kundi kujya hamwe kwa kundi gushyira uburyo hamwe kwa kundi gukora imigambi y'abantu 50% muri hamwe mu rwego urumva yuko nibangaruka kwica kindi nyuma buri ugomba gukora umugambi urategura umutima ukiyumvira ati eske jewe ngomba gutegura umugambi mfite target yahe niyo kugira negeranya amafaranga y'abantu ninamara gukwiza miliyoni 500 ndo kinomoka cyangwa ngomba gukora umugambi hama hakabaho na suzi ehevare wacyo nicyo gikunda kutugora twebwe ngaha mugabo kuronka uburyo jewe nk'uko mwabivuze namanje nk'uko mwavuze kiri igihe kininiya umuntu urarindira ukamanza kwerekana fasi icyo wowe uri rero umuntu baravuze ati reka tugerageze umuntu ya mbere barampa akazi ndagakora ibya kabiri barampa akazi ndagakora ndabahereza raporo hama tumaze gukora na rimwe kabiri gatatu kane baravuga cyane kuri umuntu urabona yuko umuntu afise narahari kimabereka rero gwa rero gwanje nabereke mu nyuma ndajya mu bank iyo bank nderekana amafaranga n'umuntu akimara kumenya uwo ndiwe murabaza naka aho abantu bose kubona twakoranye neza nabereke ko ari umuntu mfite umutima ashobora kubavugisha baravuga ati uwo muntu turamuzi akora uku akora ibi imigambi yiwe akora neza ubwo murumva yuko amafaranga narose uwo mutahe hari icyo kuriyaba rero ngo ndakivuga ko ari divalere izo bituma tura nta amafaranga izivalere ndetse n'abantu batwemera bityo kumwe tuvuga ngo kugurisha cyangwa kujya hamwe atavalere ufite buriya nicyo kintu ngo ndagaruka ko
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose yorena
nta sizi ihari mu Burundi nga nta sizi ihari wibye amahera gusohoka igihugu biroroha kwiba amahera umuntu arakora avuga ati jyewe n'ibya miliyari gukora gasho gukora nta ibintu bimwe nyinshi usanga bigoye nacyo bitumubona yuko kenshi pe gusponsoriza kandi amaproje usanga bigoye
Professeur Lionel Remesha irambona yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwizigirwa kugira ngo umuntu aronke mutahe hanyuma Lionel ndayizeye nawe aheje kutubwira ukuntu harimo intambamyi ikibazo cyo kwizerana mu kanya gatoya cyane rwose icyo kibazo mukivuga kwiki
kwizerana
ego Lionel ndayizeye yabisiguye neza uko ngene mu ntambwe yose y'umuntu ashobora gutangura kudandaza umuntu ahera hasi niho ujya kuvuga ngo igiti gihera hasi umuntu ahera buhoro buhoro ariko igikorwa cyose bamushinze akagikora neza kuko uwudandaje ku ikintu wa mbere umukoreye neza arakuzanira n'abandi akakuzanira n'abandi iyo urero umaze kureba abakiriya benshi iyo ufite abakiriya ushobora kwerekana banki barashobora no kuguha umutahe bivuye kuko umwene babona ukora akazi neza urumva n'amabanki no kuyumva nayo kuko iyo umuntu batamuzi batarabona ibikorwa byiwe biragoye kumuha amafaranga menshi ashobora gutanga make kugira babanze bamwige bavuge okay hera umugambi turabe gira tugire make make turabe tugenda turongereza ari uko tubona imigambi iba yongerekana iba myinshi nicyo gituma rero muri icyo mu kibazo cy'imitahe iyo ikibazo cy'imitahe kirahari n'umuntu iyo yanditse imyiteguro y'ukumwe nazogira ubudandaje ariyo business plan arashobora kubona okay nko mu myaka ibiri itatu aha niho nshaka kuzanigereje ariko ntangura gute ibintu byose bikagira intango ariko bigatangura buhoro buhoro ukorana n'abantu neza ukora ibikorwa neza ushinzwe ukabikurikirana
hanyuma
ukagenda uratera imbere buhoro buhoro ego
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Twagirayezu Marcela mwiriwe neza
Ndiwe neza Federico.
Ndiwe neza Munihega Marcela. Twibutse.
Ndi Kigali mu Rwanda ndashaka gutanga igitekerezo kubijyanye n'iposte nawe batumirwa muri kutuganira ku bijyanye no kurangiza amashuri abantu bakagira akazi kandi wize bariha.
Yego.
Nyine nari umuntu yabatanabonye nimero zarakirukanwa. Ariko ntekereza ko muri iki gihe amareta hari ikintu akwiye gukora uburyo aya mashuri y'ubumenyingiro mu Rwanda tuyita TVET cyangwa se TFS bitewe na aherereye ku buryo hariho n'ishuri rikuru rya Rwanda Polytechnic mashuri makuru y'ubumenyingiro ntekereza ko haba mu Burundi mu Rwanda wenda ho tumaze kubiteza imbere hari ubumenyingiro bimaze kugeraho nifuza ko amareta ateje imbere ubumenyingiro noneho abana barangiza kwiga tronkome mu mashuri yisumbuye igice cya mbere no nibura ya myaka itatu yindi bakabasha kwiga amasomo ya tekinike byajya bifasha abantu kwihangira imirimo kuko n'akazi kabonetse muri leta usanga hakoze ikene wabo akamwana wa mama ugasanga kubona akazi biragoye ibiturire biriho ubu murabona mu buzima bwa leta noneho rimwe na rimwe wajya no kwinjira mu kazi ka leta bakaza bashaka experience kandi experience niho umwana avuye ku ntebe y'ishuri experience ntayo afite noneho amwataye bakure ngo akure amaboko mu mifuka akore ashore imari nawe ubwe ku giti cye bikaza kurangira aribwo bavuga ngo ndangije imyaka itatu ndangije kaminuza ine itanu itandatu nifuza ko abana urwaruka urubyiruko ruri kwiga muri iki gihe rukwiye guhanga amaso amasomo ya tekinike kuko iyo urangije tekinike ujya hanze udashaka akazi ahubwo gutanga akazi niba uri umwubatsi warize ibintu by'ubwubatsi ujya hanze ujya ku mashantiye niba warize food processing ujya hanze ujya kwikorera utuntu duciriritse kandi tukuzanira amafaranga noneho mu Burundi hariyo kiriya kigega payeshi wamara gukora umushinga ukitura cya kigega nk'uko mu Rwanda tugira BDF ikakwegera kikaguha umutahe w'intangiriro nawe ukabandanya ubuzima bikabasha gutuma ubasha gukomera ntekereza ko ari cyo kintu kizagabanya ubushomeri noneho naba nk'uyu mwatumye wihangiye umurimo nawe yamara kwihangira uwo murimo ntawikubire mu gutanga akazi mu gihe hari abandi yakoresha nawe ntakoresha ikene wabo ngo azane ibya kamwana wa mama ahubwo azakaza abantu abona bagakwiye nuko mbyumva byatuma ubushomeri bugabanuka mu rubyiruko murakoze
murakoze Marcel Twagirayezo kuri icyo cyumviro nashaka kandi ntagiha na Lionel ndayizeye mu Burundi nkuko Marcel abivuze amashuri shingiro avuga ko ashobora gufasha kugabanya ubushomeri kana ya mabanki turazi ko hari banki iha amadini urwaruka ibintu byifashe gute ndayizeye iyo migambi yoba ifasha mu kugabanya ubushomeri mu Burundi
nari navuye ku murongo sinzi ko munsubiriramwo
hariho umunywanyi w'iradiyo y'ijwi rya Amerika twagira Yezu Marcel yariko atanga icyumviro avuga ko mu gihe habaye amashuri shingiro menshi akaba na banki itanga ingurane ku rwaruka ruheje amashuri bishobora gufasha mu kugabanya igitigiri cy'abashomeri byifashe gute ayo mashuri shingiro ariho mu Burundi ibanki itanga amadeni iriho byifashe gute
ego mu Burundi amabanki atanga izo ngurane ku bajene no ku bantu bafite bihangira imirimo arahari hariho ngaha meme n'ikigo umukuru w'igihugu yatanguje cyitwa Paege cyoba gifasha mu gutanga ubwo buryo mugabo hose buriya nubwo tuba tugomba tuze tu abarundi tuze tuvuga n'ukuri tuze tuvuga ikintu kugira dutore inyishu duce dutanga solution apana kuvuga ibintu bizoba cyane tuvuga ibintu tuba tubifurira ko biba buriya yavuze yuko ukuri no ukuri n'ubuntu ni ikintu kiba kiriteze mvota mu mitima yacu meme na mabanki ayo mabanki atanga ingurane eske izo ngurane zihabwa abande eske imigambi bitunganijwe gute kuko jewe nk'ubu nk'akarorero hariho nk'umuntu noba nakoreye abantu babiri nakoreye imigambi kandi nije nayanditse kandi amanome nandikiye wa mbere n'uwa kabiri nicyo kimwe mugabo wa mbere baramuhaye uwa kabiri bamubwira yuko umugambi yawanditse nabi rero ibintu byo mu Burundi tumenyereye kuvugwamo ngo amarobingi ngo ikimenyane kiracari kihari rero biratugora kugira biva nyacyo tumusanga abantu benshi badabukiwe reka niba by'ukuri leta yagize iyo initiative yo kugira ishobore gufasha ubwo gwaruka kugira dushobore kwihangira imirimo ruve muri ubwo bukene reka abo bantu leta iba yasize imbere bahagarare mu kuri reka baba bahagarara mu kuri barabe barabati by'ukuri umuntu yazanye umugambi ushobora ku generatrice de revenu ushobora gufasha abandi tureke ibintu bya kamwa naho mama mbega hari umuntu wiwanje yazanye umugambi uramumfashiriza kugira ibyo bintu bihagarare naho urwaruka bazokore ikintu kumva yuko rubinezererewe buri ahantu hari transparence umuntu wari wese yifuza aragira n'inguvu akifuza no kubikora
ego
rero ayo mabanki arahari na hariho bamwe aronka mukuru umva bikuma bigaruka ahandi nyene nk'uko nabibonye usanga hariho kamwa na mama wewe ni waronse ugasanga haronse babandi nyene bashoboye gushikirwa hejuru n'abana bacanke bariya
nibaza yuko ibyo byose bigarukwa kwa kuko atasize bari wasishura kuhaba
ego me icyo kibazo turagaruka
ku telefone ati atava tudahugira sizi evaluation ugasanga yatendekeranije biriya na biriya by'ububeshi ugasanga nyine nta kuri kuhari
ego Lionel Remesha turagaruka ku kibazo cyashikirijwe n'umwe mu banywanyi wacu avuga ko twagira Yezu Marcela na avuga kamaro k'amashuri shingiro ico kibazo turakigaruka ko ariko nashaka tubanze duhi jambo Obasongo Mbasuga Alcantara muraho
Paulo Charles
muri hehe
Burundi Bujumbura
ni byiza cyane rwose murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe na professeur Lionel Emesha yigisha muri kaminuza muri Amerika tukaba turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye ari Bujumbura Burundi duga ku jambo kibazo cy'imvira
ama ikibazo cyanje nagomba kubaza hanini ngomba kucerekeza ku professeur
yego
hariho ukuntu bavuze yuko ushobora gutanga imigambo ugasanga umugambi wiwawe ntiwemewe bivanye na kamwana wa mama gakorwa n'abo bantu baba bashize imbere kugira baze kuraba iyo migambi Hallo.
Hallo, duga ku jambo turakumva.
Mbega ntafitwe ishika hejuru ni gikiyo shobora kubwira ababa baserukira ibihugu mu ibi bihugu baba bavukamo kugira ngo habe impinduka. Ikibazo cya kabiri nagomba kucerekeza kubo Ndayizeye Lionel. Kugira ngo ashike ku iryo hangiro yihaye yabigenjeje gute. Murakoze.
Murakoze Obasongo Mbasuga Alcantara ariko nashaka ndabona professeur Sanwagiye reka dutange ku kibazo kibajijwe Lionel duga ku jambo Lionel Ndayizeye kibazo Obasongo ababajije
nkuko nari nabivuze navuze yuko atavuka rimwe ngo yuzure ingobyi umuntu agitangura nyine arahura n'ibibazo na kuva 2018 bikaba bikunze no munsi murabona yuko haciyeho igihe umwanya igihe kitari gito rero iki gihe kitari gito twebwe ico byadufashije twari ko turiga hariho amaherere twabayemo hariho twarasabye nkuko ukuntu nyene tukiyazara tukajya mu ma groupe y'abajeune twagenda tukakora imigambi abajene bamwe baduha uburyo ugasanga havuyemo abajene babiri muri ibihitiye bya Serbi ugasanga baravuye mu gihugu bagutwaye amahera bibye ugasanga n'abandi batwizera baduhaye amafaranga barabuze abo bafata nabo bareka rero ikintu cya mbere na mbere nk'uko umuntu navuze yuko ngaha mu Burundi abajene benshi bafite imigambi mugabo ikintu cya mbere na mbere ava yuko nk'umugambi wewe wateguye umutima wawe gute eske urufise ufise ubunyabuntu urafise gutanga raporo y'uwo mugambi wawe mu bawufashije kugira ushobore gushika kure bawutanzemo uburyo watanze raporo ukwiri ufise target yahe cyangwa ufise target yuko ukora umugambi ukaronka miliyoni 100 hame cyo kagenda kuronka visa ukagenda za Burayi uje n'ahantu utazi ukaje n'ahantu kandi bari bagerageje kugufasha karonka amafaranga hakugira ukore ukayakuramwo uvatsireka nironderere mbe mu gihugu nomoke ngende rero ikintu cya mbere na mbere nk'uko nabivuze naragerageje umunsi kwerekana icondi valeurs yanje narazeretse les cibles nshaka nareretse abo twakoranye barampereza amaproje yabo ndayakora ndabahereza amaraporo amaproje atandukanye abiri atatu ane atanu hama mu nyuma ndavuga ati uno munsi mfise uburyo buke babandi nakorera amaproje ndabashira ko nka personne de reference ndagenda muri banke gusaba uburyo hama banke irabona proje ziwanje irayisoma ndashyiramo n'ama personne de reference yaba abantu nyine barambwiye mu nyuma yo kuba ba contacts barababaza ati eske uyu muntu ko asabye uburyo bungana uko mwebwe mwarakoranye ibiki mubona ameze gute kwa kundi nyine nari naberetse ubuntu nabo bamvugiye neza rero nous le jeune avaye uko dufata ya maproje yacu tugenda ku expose hana cyangwa hariya reka tumaze twerekana ubuntu d'abord no valeur imeze gute mu kibano bwa bwizigirwa burahari cyanke ndiko nsaba amafaranga ejo ndayaronke ndarondiremo visa ngende hanze hama mpereyo ngende kurondira ubundi buziba hanze ibyo byose birakonta navuze yuko aha mu Burundi bitandukanye niyo za burayi burayi emwe ntuho batwara amafaranga uko nabyumvise muri 24 numva ngo baba gusize ku intoki
rero
nibaza yuko aha bitandukanye no ngaha mu Burundi wacu ifo yuko umanza kwerekana kandi urakora cyane ukerekana icyuri kugira ushobora kuronka ubwo buryo
yego me ubasango mbasuga alcantara umunywanyi wacu yabaje ikibazo ariko nibaza ko mwibwe atari mwe mabivuze professeur Lionel Lemesha yari yavuze ko hariho akamwana wa mama akabasaba niba hari uburyo bwo gutera kamu abategetsi kugira ngo mu gihe hageze tanga ingurane hageze gutanga eka ibisabwa byose ko kamwana wa mama ntikigere kabaho icyo kibazo mu kivuga ko ikindazi ko mutari mu Burundi kandi tutazi ngene byifashe muri kigi
ego icyo kibazo ni kibazo cyiza cyane mu gihe yo umuntu ari karasaba nyine amadeni ayasara banki iraraba amadosi batanze imigambi abantu batanze mu bisanzwe irayiga hanyuma bakagira ibyo bafatirako kugira batange ideni ariko mu gihe abantu bokumva yuko barenganywa muri iyo migambi niho nico bituma demokrasi burya ikomeye cyane kuko mu gihe nk'icyo niho abantu bakwiye kuza baregera abo batoye hanyuma ababaserukira bakamenyesha yuko hari ibintu bitagenda neza canke naho bituba batoba bazi neza uko biriko biragenda ariko bakavuga twaragize dushobora kubeza ko ari bitagenda neza mu birabe neza ko abantu batoba bariko bararenganya icyo nico ushobora kubivuga ko abantu bagiye bagashikira abo batoye abo baserukira
tubibutse ko muri kamera abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na umusaza muraho
amakuru
namahoro muri hehega musaza
ndi mu Rwanda munara majyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisige akagari ka Gihuki
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
rero nambaye ndashimira abatumirwa cyangwa se umutumirwa kutubwira byinshi byiza kandi nabashimira n'itangazamakuru kwa muha umwanya mungana abashimira kuduha umwanya tukagira uruhare mu biganiro aho tuba duherewe ahantu hatandukanye nuko bashimira rwose
natwe turabashimira ko mwama mwakurikiranye radiyo Ijwi ry'Amerika ni nziza cyane rwose
ariko nkaba mfite ikibazo umutumire kuko ikibazo uyu muntu abajije hari benshi baba barije batashoboye kubona umwanya nkabaza nk'umutumire urabona ko mu rwaruka ikibazo cy'umushomeri ni ikibazo kiri hose usanga barangije kwiga izo za kaminuza ugasanga kubona akazi cyangwa se ukubona n'ingurane kugira ngo ingurane mu mabanki kugira ngo bihangire umurimo cyangwa se bagiye mu bikorwa bitandukanye ni ikibazo kugira ngo babone ingwate ese nkamubaza nk'ikibazo mfite arabona urubyiruko rushobora kugira ngo rubone ingwate kuko abarangije kaminuza tugerageje n'ibihugu byacu ni bakeya benshi bahize amashuri ya sekondari cyangwa se n'andi aba kaminuza cyangwa se ababona bizorora mu bihe biri imbere kugira ngo umuntu neza n'amakara gukora umushinga we noneho yorohewe no kubona inguzanyo mu mabanki kuko urubyiruko rukiranyiza kwiga nta ngwate baba bafite kandi banki zadusaba ingwate nase arabona yakorwa iki kugira ngo noneho urubyiruko rworohewe no kubona ingwate kugira ngo rwiteze imbere rusaba inguzanyo mu mabanki rwiteze imbere uko urubyiruko rw'ishinangwa rufite urangiza kwiga abacomeri nta kintu bafite kandi bakeneye gutera imbere. Atubwire icyakorwa kugira ngo noneho urubyiruko narwo rwisange mu gutera imbere.
Murakoze umusaza kuri icyo kibazo. Reka Lionel Ndayizeye muheruka kwica mu tubwire ikibazo cy'ingwate cyanke inguzanyo mu Kinyarwanda mwagitoreye umuti gute?
Ego cy'ikibazo cy'ingwate, ikibazo cy'ingwate cya mbere na mbere reka nsubire no ku mabanki ngaha mu cyane cyane mu Burundi wacu. Novuga yuko hari abantu bashiramo uruhare kugira amabanki ntakure uko yategerezwa, kuko aha mu Burundi nkuko nabivuze kamwana wa mama aha mu Burundi naho nyine karonona karica. Umuntu ashaka kuba afite umugambi mwiza mugabo kubera kwa kuntu nyene umuntu ataba afise uguhagarariye azwi ugashobora kubura n'uburyo kubura ushobora gutanguza umugambi. Jewe nk'akarorero nta iyo ipoteke bavuga ntabwo nari ndayifise, ntabwo nari ndayifise, ahubwo ipoteke yiwanje yabaye abo nakoreye amaproje, abo twakoranye, abanshingiye intahe, abanyavarije, niyo yabaye ipoteke. Rero kujya kuntu kujya kumenya ko ndabivuga ati ifo yuko ibyo dukora habamwo ubuntu, habamwo ubuntu, habamwo honetete, habamwo kuba wumva ufite icyo ugomba gushaka, kuko aha mu Burundi basaba ingwati z'inzu, ingwati edari ibintu nk'imiduga ntibakiri kontako cyane, baba bashaka ikintu tera, baba bashaka inzu, baba bashaka parcel. Rero ngaha nta muntu yoheza kaminuza afite iyo parcel, nta muntu yoheza kaminuza afite iyo nzu ngaha mu Burundi ntibikunda. Ni ukuvuga icyo dukora ikintu kica kidufasha ni ukugomba uvuye muri uvuye ku ishuri ugomba kwereka wewe uri vanda ugakurikirana amaproje atandukanye ujya mu maforomasi atandukanye, wowe maforomasi atandukanye ibyo ujyamo bya bindi bavuga ngo integration professionnelle, ucurana muri ibyo bintu byose kuko muri integration professionnelle biga byinshi. Wowe ucura bati ese jewe ubona no uca wiha intumbero jewe nojya muri iyahe ibyo ntuma jewe nokora nkereka abajya kushoboye iki n'iki 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 n'iki, hama ukagaragaza nubwo ukaba yuko hubaho umuntu yo kuvugira kugira ushobore gushika kuri iyo nyunguzanyo nk'uko yabivuze kuri ayo makredi mu mabanki.
Egome Professor Lionel Remesha, hari ikintu gishobora kuba alternative, ikintu choza gisimbura ingwate ko kenshi na kenshi nk'uko Lionel Ndayizeye abivuze abarwaruka nta kintu na kimwe bashobora gushikiriza cyo banyingwate?
Ego ingwate urumva za mabanki alternative isho icy'umuntu ikindi umuntu ashobora kwiyumvira ashobora gukoresha ni uko ufise umugambi mwiza kandi ubona ukomeye urashobora no kurondera abanyamitahe arabagwitatunga ari abanyamitahe umuntu akabegera nabo akaraba ukumene ashobora kubamenyesha umugambi afise n'amahera bashobora kumufasha kugira batangure umugambi. Iyo kenshi ari umugambi ukomeye abagwiza tunga ari abagwiza tunga baba bafite amahera bafite mu mabanki nabone bumvise ko ari umugambi mwiza
barashobora
gushyamo amahera y'umutahe. Icyo nacyo ni ikintu cyo guhimiriza abagwiza tunga nabo ari aho ari ibihugu bitanguye kuboneka no muri Afurika, abagwiza tunga baja hamwe n'urunganwe rufise imigambi myiza bagakora nabo bakazana umutahe ubwo runganwe rugakora uyu mugambi bishimye. Icyo nacyo iyo n'indi nzira nayo
ishoboka
kandi inzira imaze gutera imbere cyane mu bihugu byinshi nko ngaha muri Amerika no mu bindi bihugu byarabaye. Abagwiza tunga nabo bashoboye gufasha bashobora kuraba iyo migambi yuko gwaruka imeze neza hanyuma bakaja hamwe bakafasha gutera imbere.
Igome tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumiriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Evangeliste Pacifique kubwayo muraho
muraho neza
nziza cyane rwose muri hehe ga kubwayo
ni mukibi to kitaro gombo ni Burundi
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro
ego cyambe ni kibazo kanaza kuri cyumviro ego kashime cyane kuri kandi kanya kanyo kanya mu bapi amuse kwa dukwezi n'ibyo bwo kwatukana n'ibyo bwona uko bitaba cyane 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 mu bigo bwo zitu mu bwa kandi andere gukoze zitu ku bwanka ariko n'atsi banke n'uko ari ugaruka ariko akanshi ugaruka rwa mu ntara za ruguru cyane gisagara cha Bujumbura cyangwa se cyane cyangwa ya mu gisagara cha Bujumbura ndo bari kwicwa bajo kusumiye ndo tahora ingi niyo banki ikora ingi nabashobora kushaka imigambi yabo nashaka gusaba amafaranga yari kibazo ni inzu ngo yashobora kugira amahirwe maze kumenyesha cyangwa umuhinga hari ko na sistemu cyane nteba ko hariho inganda hariho tutakwita foromasiyo itari kusagara cya Bujumbura cyangwa isagara y'ikigo nka kiteza rozi maze gutera imbere ariko hariho n'abandi bari hari inyuma y'igihugu cyane kandi nawe ni kugaruka rero mu gihugu barukiye kumenya ibisa birafite abashobora kutunganya imigambi
ego musozere ku cyumviro ndumva telefone yanyu itameze neza cyane rwose mu kanya gatoyi cyumviro mwavuze ko musi cyumviro
icyumviro cyari cyo amenye ko iterambere y'ibintu biri mu rwanda kwaza kandi ko cyumviro cyumviro byiza bashyikire bashyikire.
Murakoze Evangeliste Pacifique kubwayo reka Lionel Ndayize ari mu Burundi atubwire ukuntu bigenda umushinga nahe kubwayo ariko avuga ko urwaruka rwo mu gihugu hagati rutaronka amakuru yerekeye ukuntu iyo bank itanga ingurane ikora hari ikintu mwamuzi ku byerekeye ukuntu amakuru ya banki akwiragizwa mu gihugu cyose.
Ego ni kibazo icyo ni kibazo cy'icyo example takubera navuga yuko aha mu Burundi abantu ntibakora ibyo bategeza kuba bariko barakora mu bisanzwe umaze kumva yuko kubera aha mu Burundi tutwibagira igihugu cyacu ahantu kigeze mu bintu byerekeye iterambere tujana n'abadushikiriye mugabo tuko byategerezwa rero kubera tujana n'abadushikiriye tujana nabo tubona usanga ugwaruka rwinshi gwa ruri nyuma gwasigaye nyuma ahubwo runini ya cyane kuko uno munsi ugwaruka turiyumvira ati SK abari ku marezo sosiyo bangana gute usanga ugwaruka bari ku marezo sosiyo usanga ari bake pahapo y'urundi rwaruka ruri mu novuga ruguru nkuko ahegiye kubivuga rero ikintu cyari gikwiye kubaho ni giki nihimiriza sensibilisation iyo sensibilisation niba hariho novuga ikintu cyitwa page gifite target yo kufasha urwaruka kugira gwihahe imirimo hamwe bakayisponsoriza bakaduga hejuru esiyo page ija kuri tere gushika hehe eske igenda kuri tere hehe igenda mu makomina yahe eske rafise bibirite ishika yabo ishika hehe nibanga he bayizi eske payeje izinabo nabi Bujumbura gusa usanga meme nabo muri ico kigo cha payeje batari kubarakora kugira bashore gushikira ugwaruka niba bavuga ati twebwe twatanze amafaranga ngara na emiliare ugasanga bayihaye abanyabujumbura ekari yutanga abanyabujumbura gusari bo bayifise abanyabujumbura bakacha bakreya utumuruguru imuramba ingozi ndoga sanga amafaranga kumagaruka ha handi nyene ibyo bisanzwe niyo sheke na sivile bari wasiri hari harakuye kubaho sivile ezari wasiyo iri deeply yinditse kuryo shuka ati eske amafaranga twatanze yarashitse kuri target twihaye yashitse muri banaka twashatse guhereza nibyo nama mvuga cyane mu gihe hagombye nyakuba umukuru w'igihugu agombye gutunganya no vuga ibiteramo no vuga by'ugwaruka urabona yuko ari umugwenzi w'ugwaruka kandi by'ukuri ubona yuko ugwaruka ariko araruhereza espace mugabo ugasanga hariho abantu bakikuje no vuga batanga amaraporo ashikira umukuru w'igihugu ugasanga na mapesido raporo amaraporo ya fo kubera niba hahagurutse umuntu umwana wa mukuru atunga kanaka agahaguruka yuko yagize pulaye 20 kubera umwana w'umukuru atunga kanaka eske umwana wa Yohani ari mu buterere nawe ibujumbura mena haza na gakememe n'icyo cyapaheje takizi ari mu kinama ari kumuzinda ari mu dansoro ari hehe azoshikira azogira mu mashyigo ya gute kugira nawe ashobora ku expose ikintu ku buryo umukuru w'igihugu yocomba ibyo byose ni ibintu abantu bateza kujonga ni bateza kuraba rero navuga yuko abo bantu leta yahaye yashinze amabanga yo gufasha iki n'iki 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 nibaje kuri tere ugwaruka rurahari ugwaruka rurashoboye ugwaruka rufite imigambi eske ava yuko mwebwe mwumva yuko mufasha iyo migambi yabo mwebwe namwe muko mubabwira iki navuga yuko bira ni wa mugambo wakubwira ati erega hariho meme n'umuntu bakubwira ati hariho umugambi wo gufasha ugwaruka mugabo biguca hejuru byirenganira mugabo ko yatahimiriza ryabayeho kubera atabajene batahimirijwe kubera batabigishije iyo education financiere mwebwe mubabwira bazane amaproje nta education financiere yabayeho turakacageza kwigurira ibyo bashaka ugasanga ahubwo ndakenera yuko ejo nk'uko mama mubikora ngaha kuri Voda Amerika ejo muzozane uwutwara nka paeje hama aze avuga ati twe twaratanze amafaranga nuko kandi twari dufite target yo gushaka kuri yarashyitseko cyangwa ntiyashyitseko sizego ari basho batubwiye ibintu byagiye biragenda nzomenya nka jewe kubera nababwiye yuko uburyo nakoresheje uburyo ndiko ndakoresha nabukoze n'abantu banyavarije umuntu nereke icundi hamaranyavariza ari nacyo gituma nashoboye kubandanya mugabo ntabwo nakoresheje amafaranga yayo ya mapayeje nagerageje kwandika
icyo ni ikimbiro cyiza cyane rwose Lionel
ndayihoze nshoboye gukoresha uburyo bw'iwanje
n'ikimbiro cyiza cyo kuzotumira abategetsi bajejwe izo ngurane cyane cyane kugaruka ariko nashaka tugaruke kandi kwa Professor Lionel Remesha agira icyo avuze ku byerekeye cyane cyane zimwe mu ntambamyi cyane bimwe mu bibazo usanga biba bigora agomba gutangura amashyirahamwe cyane ibikorwa byo kwiteza imbere ari navyo gutora ikintu wumva ko ari ikintu abanyagihugu abaguzi bazokenera kenshi na kenshi izigaragaje mu rundi nuko usanga abantu benshi bahuriye ku mugambi umwe umwe avuze ati reka dutangure akabari usanga ubu bari bwakwiye hose reka dutangure butike gusanga zakwiragiye mu mihana hose icyo kibazo cyotorerwa umuti gute abantu boronka ibintu byinshi byo gushyiramo imitahe yabo bigenze gute no kwiyumvira no ku brainstorming no guteka umutwe
ego cyane no guteka umutwe cyane kuko ego umuntu watanguye umugambi hari igihe ushobora gusanga uyu mugambi hariho n'abandi basanzwe bawubwira cyane n'abandi bakabona uyu mugambi bagahita bashaka bagira uyu mugambi nyine ariko iki kintu cyiza ni uko naho abandi bubwira uyu mugambi iyo uri kuradandaza ukaba wiyumvamo neza ibiri kuradandaza ukaba ari ibintu ukunda kuko hajya iyo uriko urakora igikorwa cyose uteza kuba ari igikorwa ukunda wihebera kuko hariho abantu benshi iyo babahaye ideni rya mbere acavuga namaze gutunga agaca hagarika imigambi yari afite hanyuma banki igaca isaba amahera yayo umuntu agaca ahomba. Igikuru ni uko uyu mugambi ufise urawukunda ukawukora neza abantu ukabakorera neza kazi. Uyu umuntu agutumye tuvuga ari nk'ibintu by'urubanza, ari umuntu agira ategura nk'ibintu by'imanza, ategura ibintu byo gufotora cyangwa amavideo cyangwa ama ibintu by'im akazi kose umuntu yogira urima worora, ariko ako kazi ukagakora neza cyane ku buryo abakiriya abaza kugura ubafata neza ukabakorera neza akazi. Hamwe bagenda barakubwirana bakavuga jewe naronse nagiye aha bamfashe neza n'ukuri abantu niko batuma ko n'abandi kugira bakugwirize haza abantu benshi kugurira ibyo udandaza. Icyo kintu ni kintu gikomeye nuko umuntu ateza kwihebera kuko ukudandaza ntibyoroshe, ni kintu umuntu ateza kwihebera. Nicyo gituma n'amabanki yahaye amahera umuntu ubwa mbere bigeze bubiza personality bararaba ubuntu bw'umuntu, kuko iyo babonye umuntu atari umuntu yihebeye umuri banki ashobora kuvuga uyu muntu ni ukuri tukamuha amahera turaburirengera. Ariko hari igihe babona ko umuntu afise umugambi ukomeye amaze kuwutangura afise umwete n'ubwira banki irashobora kumuhamera, abanyamitahe bashobora kumuha amahera. Ariko icyo nacyo ni kintu giteza kuba inyigisho, umuntu agahera hasi agenda bukebuke ashobora kugenda arahindura ibyo adandaza, ashobora gutangura yorora ariko si ukuvuga ko azokwama yorora, ashobora korora abonye bitanguye kongerekana ashobora guhindura ashatse guhindura cyangwa abonye hakirimo inyungu nyinshi akabibandanya.
Ndabona kanyaka tujanye ariko imbere yuko dusozera Lionel Ndayizeye mu kamumotera ugwaruka gushika ubu rumaze rugerageza ivyo mwagerageje kurondera akazi rutarakabona ni nkakaya kamumotera canke ico mwabwira niki?
Murakoze cyane. Jewe ava yuko novuga gutera ava yuko ntera akamugwaruka reka manze ntere akamureta reka mvuge leta kubera leta novuga ko yoregira nkuko nkunze kubivuga aya mabanke nakure nk'ayandi amabanke mu busanzwe mu Burundi nagiye mu Rwanda. Mu Burundi nabonye menga niba bakora uko bisangije ija amabanke numva ngo ari muri rezo mugabo ugasanga bakora uko bisangije mu Burundi kutanga ingurane umengo haraba mukamwana wa mama mugabo muyanda mabanki hari ikintu no vuga bita ngo KYC know your customer. Niyo mu Rwanda ushora kuba ufite moto bakaguhereza no vuga ama credit pero kubera iki baragira CV iyo umuntu bagira bahereze credit mugabo aha mu Burundi nimwe iyo KYC ntubabaze baricara ngaho bakakubaza identification ntibagira swizi ntibakubaza TSO uhereye hehe hari gihe ugembe n'igihe uzana meme niyo ngwati bakanayanka ubwo n'uburero na rose y'ahantu twatwaye twagomba gukora umugambi wo kurima ibirayi turatanga turabona umubyeyi araduhereza ingwati y'iparcele barayanka completement turamwereka n'umuntu yagize yayimesanga rero tumubwira ati edaire ifite valere kuruta n'amafaranga tuba turasaba waranka rero ucubura ufite hariho novuga n'ibibazo tu ucubura teska amabanki nayo ahagaze muri pozisiyo yahe ahagaze muri pozisiyo yo gufasha amabanki akora gute eska azokwavansa gute nimba amabanki adakoranye n'abo bantu bafite amaproje yavansa gute
ndabona kanya katujanye nkuko twabivuze ikiganiro n'ikiganiro tuzobandanya ikiganiro gifite akamaro urwaruka. Nashaka rero Ndayizeye Lionel ndagushimira cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo utubwire ibijyanye no kwitunganya mu Burundi. Turashimiye cyane rwose Professeur Lionel Remesha ku kanya mwatoye akanya mwarimu Senkari kanini tukaba dushimiye kandi na ingenieur yadufashe mu yabwiziuma na Nadia Taha yadufashe kwigiranya kiganiro turashimye mese mugire amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.